Abo basirikare b'intwazangabo birukanywe bose hamwe ni 23/19 na basirikare bakuru bakuru officiers supérieurs mu Gifaransa nayo bane intwazangabo zisanzwe officiers subalternes. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu asigura ko bose bari bagiye kunonosora ibyigwa mu bihugu by'Ububiligi, Ubufaransa na Canada. Baroye hagati y'umwaka w'2005 n'2008 bakaba bategerezwa gutahuka mu Burundi imbere y'uko umwaka w'2015 uhera. Umuvugizi wa president Nkurunziza asanga ari ibisanzwe ko abasirikare bangana gutya basezererwa nubwo ari umugwi munini. Jean Claude Kayigwa ndenza ko
ingingo yari imaze gufatwa muri kahise ku Burundi na cyane cyane ko imyifato nk'iyo yagizwe n'izo ntwazangabo yari imaze kwibonekeza ku zindi ntwazangabo. Si imyifato nziza kuko ni imyifato y'ukuhura abandi, ariko icyo mumenya ni uko mwene iyo myifato imaze kwibonekeza no mu yindi migwi y'abakozi nk'abigisha muri kaminuza, abaganga, mbere n'imwe n'abasaseridoti barunga ikwana ekleziya kwiga mu bindi bihugu cyangwa mu bundi butumwa bagafata ingingo yo kwigumirayo. Baba barondera akarusho muri ivyo bihugu barimo iyo bamaze kurangiza amashure bashobora guhitamo gukora muri ivyo bihugu aho usanga kenshi bafatwa neza gusumba nk'uko bafatwa mu gihugu c'amavukiro.
Ariko ikigega cy'umukuru w'umugambwe Frodebu Leon Sengendakumana ibonamo indi nsiguro.
Ni ikimenyetso cyerekana ko ibyo turagize iminsi tuvuga abantu bagaharira ko inzego zije gucungira amahoro n'umutekano nazo zifite ibibazo, abantu bagaharira ngo ibyaje batekanye bimeze neza, abantu babanye neza. Ni ikimenyetso cyerekana rero ko naho nyine hari ibibazo mu gihugu, naho nyine hacaba ibibazo. Urinzwe utakazi rero ukikura mu kazi ukakavamo ugahunga igihugu canke ukaguma iyo uri wize kurwana ufite inkoho cyo yumvira umunyagihugu wasazwe nawe arabo barabaku uwe kende turazi ko hari n'abandi baguma bahunga tugahungana ngo
amakenganga yenda kumana umuvugizi w'umukuru w'igihugu yamumara
abantu ngaho nibahumure si byamere abasirikare barangiza ibyigwa byabo mu mahanga hama bagahitamo kwigumira mu mahanga. Abantu ntibareka kwibaza ibibazo byinshi, mugabo icyo twamenyesha icyo mwofata ni uko abasirikare ntihameze nk'abajya abasirikare bandi tumenyereye. Abasirikare bamwe n'abaganga karuhariwe, abandi n'abahinga banusiye ubuhinga n'ubumenyi budasanzwe mu nyigisho za kaminuza. Si abantu bagiye benshi ntibize n'ibyo gukoresha umuheto ngo bahungabanye umutekano, abantu bagiye kurondera ubuzima, bagiye kurondera akarusho mu gukorera novuga imishahara yisununuye cyane ubwaje niyo bakorera mu Burundi.
Kayigwa nemeza ko ata musirikare n'umwe yari afite ikibazo cy'umutekano muri avance gutaha.
Igisirikare cy'u Burundi cyakoze ukwihangana kudasanzwe mu kubarindira, ariko amaso yaheze mu nzira. Bose barabimenyeshejwe mbere n'amabuse yabo n'abafashaga baronka kugira ngo bashobore kubandanya ivyigwa byaciye bihagarikwa, ariko nta n'umwe yashimye kwikubita agashyi ngo agaruke. Abo bahora ari ntwazangabo ko kuva uno munsi ntibacitwe ntwazangabo, n'abantu bashobora kuvuga barashobora kwivugira. Mugabo ikizwi ni uko ata n'umwe aronderwa, umuntu aronderwa kubera amakosa yiwe, kandi izi muntu yagirizwa amakosa kubera umugwi, intara cyangwa ubwoko akomokamo yagirizwa amakosa. Amakosa arasanzwe ahanwa n'amategeko, nabo nk'uko mwabyumvise barayiza amategeko y'igisirikare cy'u Burundi. Abo nabo umugwi wose wabatukamo, intara yose cyangwa ubwoko cyangwa umuryango baturukamo, amategeko abahana cyo kimurufi.
Uko biri kose ngenda ku mana abona ko inzego z'umutekano zikwiye gukomezwa kurusha
abajejwe izo nzego zije gucunga amahoro n'umutekano mbere ku mukuru w'igihugu wenyine kushikazwa kwicarika ubwo kitagira inzego zigira ubucunga amahoro n'umutekano zikwiye zubatse zubashe nazo nyene igihugu gifise abajejwe gucungira amahoro n'umutekano batabakomoka bagahunga cyanje babatumye hanze bagaca bagumayo cyanje bagiye kwiga bagaca baherayo nta kazoza kiba gifise, nta mahoro kiba gifise no kucicarira rero ivyo bintu bigahagarara kugira ngo abo bantu bose bagiye hanze kwirwanisha bagaruke bavuma kandi imbunda bava aho bari hose kuko ntari mberuka kivuga catoreka kukana ngaha.
Kuva hiboneka injyana za politiki mu Burundi mu mwaka w'2015 abasirikare batari bake barimo bari mu butumwa bw'akazi cyangwa kwiga hanze y'igihugu ntibatahutse. Hari n'abavuye mu gisirikare mu gihugu hagati bahungira mu bindi bihugu, mbere bamwe muri bo bakaba bamaze gutangaza ku mugaragaro ko bagiye gushinga imigwi y'abagwanyi. Erodi Rikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.